Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki. Mundwi heze inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje 100% integuro y'itegeko rizoshiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akogwa mu ntambara mu gihugu. Hari ibibazo bitari bike bijanye n'iryo tegeko ryemejwe mu minsi canke mu mezi ari imbere, hamwe n'ukuntu uwo mugwi wokora kugira ugire icyo ufashije ku ntureka za politiki mu Burundi. Mubona uwo mugwi uzofasha gutorera umuti bimwe mu bibazo bya politiki. Mubona uwo mugwi wokora gute mu gukinga ihonyabwoko mu gihugu. Nije tugiye gucijya nino mu kiganiro muri sanga mukanya. Mwese turabaraitse mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro. Kaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kuno umunsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politiki muri kumwe na Oriane Tangishaka. Integuro y'itegeko rishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akorerwa mu ntambara yaremejwe 100% mu nama nshingamateka y'u Burundi mu ndwi iheze. Ariko ibyishigwaho by'uwo mugwi ntibirumvikanwa ko na bamwe mu bashingamateka. Ibyo byaribonekeje mu mpari zabaye mu gihe ariko harigwa iryo tegeko, integuro y'iryo tegeko izoshiraho uwo mugwi wo gukinga ibyo byaha. Dutega amatwi imbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse aho iryo tegeko ryatogwa mu nama nshingamateka.
Integuro y'itegeko ishiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe 100% mu nama nshingamateka y'u Burundi. Ariko rero ibyishigwaho by'uwo mugwi yateye amakenga bamwe mu bashingamateka bari mu rw'amakoraniro mu Kigobe mu Burundi. Kuva habaye kwiyamiriza ugushubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, haraheze imyaka irenga ibiri haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashyirahamwe adanigisha vya politike hakibazo ibyegeranyo mva makungu aho mu byashyikirizwa harimo ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Ivyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Abashingamateka mvuye kurera zaru hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishyirwaho ry'uwo mugwi w'ubukinga ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara ritubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonyabwoko. Umushikiranganji Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari yaje mu nama nshingamateka gusigura iyo nteguro. Uyo nawe akaba yahumurije abo bashingamateka.
Nibaza ngaha rero yuko ari ico girashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide kimwe mu byo umugujejwe uzokora cyane cyane ku bibazo bijyanye na impunity. Mu byibuke neza yuko igihe igihugu cyacu cyavuga ku mugaragara ko kivuye muri CPI abagityoza baciye bavuga ngo tugomba kugurura umuryango impunity na kanya keza ko bereka yuko Rwendola yihibambiwe ibyo kuja muri impunity bitarimo, ahubwo agomba mbere kujyaho n'urwego rukurikirana ibyo bintu nyine bya impunity n'ibyo bya genocide.
Naho biruko iyo nyishu hari abashingamateka itanyuze. Umushingamateka yigenga Fabien Bantijya Nino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe.
Mbega nyumva mushikiranganji, ikimenyetso mwafatiye igipimo co bari iki mu gihe Burundi ashitana rigira ahantu abantu barazimangana ndi bubanza basanze mpagaze ahantu abantu bari kwikarashije baje ngo hewe nguzo kwishikana. Icyo kiri gisigura nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikaye tuzogusongaho tuzogukorera tuzokumesa aya majambo mwe mwumva gasigura iki byo kuri igihugu nituzokirekura twagikuye kuri bisigura iki hakobo kirekura uwo byura umutwe w'uwo mugwi
Agiheza gushikiriza icyumviro ciwe umukuru w'inama nshingamateka Nyabenda Pascal yaciye amwishura ubwo nyene
Nyakubahwa Honorable Fabian reka kufata ama exception wewe ukunda gufatira kutuma utu exception ufatira kuri aho kuri oya ntacu reka tubandane
Hagataho iyo nteguro y'itegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara hamwe n'ivyo nyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya kuno kunywanisha abarundi uri ku kivi bamwe bashinga amateka bati uwo mugwi warukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya uko ino kunywanisha abarundi kugira ngo mu bawugize ntihazohave habamwo abagirwa n'ibyaha sever ibyo bashize habona kuri ayo makenga umukuru w'inama nshinga amateka nawe ati
uworindira gusa gukora ruko severi hejeje nta naboshingwa amabanga mu gihugu havuga uti reka gushinga amabanga uriya cyangwa uriya severi itaragiye ikivuze ati kubera ko severi itaravuga ngo turabe ko naka atagirizwa ibi na biri turafise ibyo dushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga
uwo mugwi w'ukinga ivyazo mu ntambara hamwe n'ivyiho nyabwoko utekanye n'ibyizwa shingiro ry'umwaka w'2005 mu vy'integuro ishiraho uyo mugwi rero itegekanya harimwo yuko bazoba bawugize bazoba bakomoka mu mihingo itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugwi hazoba harimwo abanyamigambwe muri yo hakaba hariho izo biserukiwe mu nama nshingamateka hakaba kandi n'abazoba bawugize bazoba bakomoka amashirahamwe atabigamye bya politike amadini abaserukiwe bakenyezi hamwe n'ugwaruka I Bujumbura Fidelite ishatse icyo gya Amerika
Yakoze cyane mugenzi wacu Fidelite ishatse yaduteguriye iyo nkuru ku kibazo cy'amaraporo yagiye arasohogwa ava mu mashirahamwe mpuzamakungu ku itegurwa ry'ihonyabwoko bavuga ko ryari ko riraba mu Burundi mu minsi heze leta y'u Burundi yarasubiriye irashikiriza aho ihagaze kuri izo raporo mpuzamakungu aho ni mu gihe Philippe Nzobona riba umuvugizi wa leta mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu kwezi guheze yavuze kuri ivyo byegeranyo tumutega amatwi duhereye aho yavuga ko aho yavuga kuri raporo y'ishiramwe ry'agateka kazira muntu FIDH
Nagoma na wamini shi uko vivijangi na FIDH na tukulemeshi. Kena mitonde msuzome ama rapora suwe kuburundi. Ijambi honya kuoko nibuzu injuro milongi nyinwi. Ivuga yuko ali ndabanduka muri raporo ya sohotse kwezi kwa kwinwi. Bakoresheje ihonyabwoko injuro zibiri gusa ni ukuvuga 68 byavuyemo barasohoye mu nyuma rero kiri bagaruka ati ihonyabwoko ryanze reka tuvuge indwara y'igikenye twizere ko muri raporo izokurikira nibyo by'igikenye bazomaramara abikuramo
imbere y'uko babikuramo ariko leta ntihakana ko hari ibyaha bikorwa mu gihugu afatiye ku cegeranyo c'umugwi w'igihugu wigenga ugateye akazi na munsi n'IDH wavuze ko abantu barenga 400 bishwe mu mwaka uheze Nzobona riba yasavye abakorerwa amabi bose kubimenyesha
muribuka umwaka hari abantu bari biharaje uko kwezi guheze kwa meza tutaheze gusohora raporo atagize raporo yerekana ko ibintu ari bibi kandi bikorwa na leta ataheze wari mu gihugu gukora mugabo cegeranyo cya CNDH aravuga abantu bapfuye abazimiye abafashwe n'ubutungane bukabahohotera n'abandi kaza ababahohoteye avuga ibintu uko biri uti leta none ibirabyemera leta iri kubyemera munsi y'uko yashyizeho ingingo ikanahimiriza muntu ukorera leta ufite amabanga leta yagushinze ukahohotera agateka akazi na muntu ubihagarike munyagihugu wabigiriwe banguka tura ubutungane uwo muntu arafatwa arafungwa genda murabe agitegeka cya polisi bononye ibyo bonone bafashwe murumva rero leta ntiyigeze ihakana yuko iragiye zitona yashikirije icegeranyo gituma leta ibandanye umugambi yihaye y'uguhana intumwa zayo zikora amakosa ku rubuga rw'amabanga bagejwe
Uyu yari Philippe Nzobona ari bamuvugizi wa leta y'u Burundi kuri mikro ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza aho yashikiriza kubijanye cyane cyane n'amaraporo yagira asohoka ku Burundi avuga ku kibazo cy'ihonya bwoko ryashobora kuba rikorera tegugo canke rigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye rero kwihweza ducirya nino kubijanye no mugwi mushasha ushobora kuzoshingwa mu misi y'imbere mu mezi ari imbere ni iryo tegeko riri korera tegura uwo mugwi yemezwa n'inzego zose. Twihweza ico uwo mugwi wofasha kuntureka za politike mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ibibazo rero twatumiye abahinga mu bijanye n'iki kibazo cy'ihonya bwoko turi kumwe n'umushinga ntahe mushano Terence arongoye ishirahamwe ase genocide rigwanya ihonya bwoko. Twatumiye kandi umushinga nahe Aloise batungwa nayo arongoye ishirahamwe amepesi gira ubuntu yihweza rikanaraba kahise k'igihugu hamwe n'indyane mu gihugu cy'u Burundi cyagiye kiracamwo. Umushinga nahe batungwa nayo ariko arategura doktora mu byo asanzwe akora muri iryo shirahamwe ariko aritegurira muri kaminuza mu gihugu cy'u Busuwisi i Lausanne. Twakira abatumire bacu duhere ku mushinga nahe mushano Terence ndabahaye ikaze. Murakoze cyane namwe mushinga nahe Louise batungwa nayo ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze ndarumukira bari kwatwumvira.
Duhere kuri mwebwe nyine mushinga nahe Louise batungwa nayo murakurikiranira hafi bijyanye n'amatati y'igihugu cyagiye kiracamwo kubatazi icyumviro cy'iryo tegeko rishasha ariko ririgwa ry'uwo mugwi wo tubwira aho biva ku bantu batumva neza na neza n'impamvu iryo tegeko ariko riraba mu nama nshinga mateka kugira habe uwo mugwi wo gukinga ihonya bwoko mu Burundi.
Neza na neza yo uwo mugwi mwene uwo utegekanywa mu masezerano yo kunywana nako yo y'amasezerano yahagaritse intambara amasezerano bitinda yarusha yasinywe mu gihumbi kimwe mu bihumbi bibiri tariki 18 z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri. Ayo masezerano rero bakaba bayitira amasezerano y'amahoro no kunywana kw'abarundi ariho basaba ko hojaho mu Burundi umugwi ugejwe gukinga ihonya bwoko ibyaha bikorwa mu ntambara n'ibyaha bihohotera agati akazina muntu. Hanyuma rero mu itegeko shingiro ryatowe kuwa 18 ntwara ntimwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu iyo umugwi mwene uwo birasabwa kujyaho na cyane cyane mu ngingo y'itegeko n'itegeko shingiro mu ngingo y'amajana abiri na 68. Hanyuma bagaca bavuga neza icyo uwo mugwi wo ugejwe mu ngingo y'amajana abiri na 74 aho basaba ko hategereza kujyaho umugwi mwene uwo mu gihugu cy'u Burundi kuko ari igihugu cyaciye mu ndyane nyinshi ndetse bamwe bita ko ari ihonya bwoko abandi bavuga ko habaye ibyaha byo mu ntambara abandi bavuga ko habaye ibyaha by'agahomerabunywa. Nicyo gituma rero baca bavuga n'amabanga uwo mugwi wo ugejwe na cyane cyane kubera mwabumbagiye inkomoko mwumva ko yavuye mu biganiro byahabwe yishyira ku masezerano yo gushyira yashyizeho imikomo yarushya y'umwaka w'ibihumbi bibiri tariki 18 z'ukwezi k'umunani.
Murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro mushinga nahe batungwa nayo. Duhindukiye ku mushinga nahe mushano Terence, kuri mwe mubona umugwi nkuru uzokungura iki ku bibazo bya politiki bihanze igihugu muri iki gihe?
Murakoze ko ndamunyabanga mara y'umukuru w'ishyirahamwe.
Urashaka kuduza ijwi gato mushinga nahe mushano, ntitwumva neza.
Nagira ndababarire yuko ndi umunyamabanga umukuru w'ishyirahamwe ase genocide firimoso ntari umukuru w'ishyirahamwe.
Murakoze cyane
ariko ngira mwese rusa kibazo rero. Igenekerezo ry'icenda muri uku kwezi k'umunani umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye rashikire nk'uko mwabivuze inama nshingamateka integuro y'itegeko ishinga ishyiraho umugwi w'igihugu wo kugwanya ugukinga ihonya bwoko no kurirandurana n'imizi. aho murumva yuko yarusha bari bibimbiriye yuko uwo mugwi woza ugufasha gushiraho inzego imeze neza iba inzeta iba inama nshingamateka inama nkenguzamateka mugabo murumva ku 2008 integuro ya gatanu iyo nteguro iriho mugabo ugushika uyu munsi no baciyumvira kuri tora none kuvuga tuti ubu abarundi bagiye kuvuga bati ash tange bati birame ntangara ubwa mbere ho ngaho oye amakenga nani numvise abashikirizi by'amakenga yuko bari barindiriye ko mugwi w'ugusohoza ukavuga ukuri n'ukurekuriranira bikatanga ugasozera igikorwa cyawo hanyuma bakabona gushyiraho uwo mugwi nawo kuko waracerewe niwe wari ko waranatanguye baterezwa kujyaho kugira ngo muri leta ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamwo inama nshingamateka ntihagire abantu bafite agatotsi bajyamwo inama nkenguzamateka ntihagire abantu buba bagirizwa bakekwa ko ikinyabwoko cyaha byo mu ntambara cyangwa akaza gahomera buntu ngo bajyamo none ubu ko mbona mu ngingo ya kabiri y'iri bwirizwa nyine n'integuro y'ibwirizwa bivuga yuko abategerezwa ubwa mbere ho ishyirwaho n'umukuru w'igihugu none ishyizweho n'umukuru w'igihugu akongera bakaba bariwe baha raporo ubwo bashobora gutanga raporo itamenyereza umukuru w'igihugu
ariko biraca mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka bikongera bikagaruka hamwe umukuru w'igihugu akabyemeza
nzi ko mwumvirije amakuru yaho ejo bari abanyamurenge bibuka ababo haravuze abantu bari mu nama nshingamateka bakekwa ko ibanyabwoko ry'abanyamurenge none hari uwimena igihute ibyo byose izo nzego zategerezwa kujyaho mu bintu hariho abo bishyizweho abantu b'abashingantahe batavugira muvumbi kumuvumba akandi nico bicura iyi ni mu ngingo ya gatanu aho ibya politiki naho bigoreye bavuga yuko hazobonjamo abantu babiri bavuye mu ntara imwe imwe cyangwa bayikora bayibamwo naho bakaba bahavuka mugabo mu bwoko butandukanye ibyo ntibyari mugabo niba bari mu bwoko bubiri bwabo bakaba bari mu mugambi umwe cyangwa bafite imigambo yegeranye ubutusi kandi bafite icyo abanyagihugu babicura ko bizogenda gusa hariho ibindi bavuga yuko harimo abihebeye imana batatu bazujyamo abo bihebeye imana batatu barabonye mu mugwi w'ugu wa senitebe arigezemo kuba umwo uwihebeye imana ari wa burongoye iba mbonerane nabona mu zumenga naho yari hebe imana yatunganiriza neza abanyagihugu ubundi ubutumire bagira nta ubibona neza ariko tubona ayo ndingi bya politike ndibira gato ko mbona bavuga yuko abazokwitura uwo mugwi ari umukuru w'igihugu leta inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka abacitse ku icumu iyo nyabwoko ryaba ubu ni kubera iki batawitura bumva bacitse ku icumu boshira amakenga
birumvikana mushanahe mushano ingingo ziracari ko zirigwa kandi ingingo ni nyinshi nk'uko muzisobanuye muri iki gihe iyo nteguro yaremejwe ego ariko igitegeko ntiriremezwa ingingo kumbure bazozihinyanyura bazozicisha mu nama nkenguzamateka zizobandanya zigwa mbere y'uko bazemeza neza na neza ariko nk'uko mwavuze tubajije umushingantahe Aloyizi Batungwa nayo imwe muri izo ngingo iravuga yuko nk'uko mwabivuze ko uwo mugwi hazobamwo abantu babiri bava mu ntara zose z'igihugu bakaba bava mu bwoko butandukanye umushingantahe Batungwa nayo kuri icyo kintu cerekeye ugushiramo ubwoko bwose mubona kizofasha mu kivuga kwiki
ubwa mbere na mbere reka tuvuge ko bavuze ko bazoja mu bwoko gusa bavuze ko n'imigambwe isanzwe yaronse ibibanza mu nama nshinga mateka izojyamo icyo ni kimwe hanyuma mumenye ko uwo mugwi ufise ayandi mategeko ukuye ayo navuze novuga nti amasezerano y'iyarusha hamwe n'ibigwa shingiro hariho n'ibindi tegeko ryatowe umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu rivuga neza na neza icyo ari cyo ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha bikorwa mu ntambara hanyuma hakabaho n'itegeko mu Burundi novuga itegeko mpanabyaha aribyo bita code penal ayo mategeko arerekana neza ukuntu ibyo byaha byitwa n'ukuntu bihanwa hanyuma rero tugarutse kuri icyo mwumva ngiye mu ki kubona hagiyemo abahutu n'abatutsi bavuye mu ntara bavuye ijya n'ino njyewe iwanjye mbona ko ari ikintu gikomeye cyane mu ki kubera iki iyo bavuze ibyaha by'agahomerabunwa ibyaha by'ihonyabwoko nta na rimwe mu mategeko yaba y'u Burundi yaba mpuzamakungu habaho ibyaha bya politiki ibyo byaha bya politiki ntibyigera byitwa ihonyabwoko muri icyo gihe rero dukeneye ihonyabwoko kuko mu Burundi ihonyabwoko gushyika uno munsi twavuga tuti ibyaha by'agahomerabunwa byabaye kandi bimaze kuvugwa n'abanditsi batari bake ibyo barabitohoje ndetse harimo n'abarundi ni ibintu by'ihonyabwoko by'agahomerabunwa byabaye hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa nta na rimwe ndasoma kireke ngira ngo hoba hariho bishatse byaba biza bavuga ko hari ibyaha biri hagati ya CNDD-FDD na FDD cyangwa hagati ya Parlement na Iprona cyangwa hagati ya Parena na Ranak urumva ni ibyaha biri hagati y'ubwoko si ibyaha biri hagati y'imigwi ya politiki ndetse n'iyarusha ntibigeze bavuga ko ibyo byaha biri hagati y'imigwi ya politiki n'amategeko mpuzamakungu avuga ibyaha biri hagati y'imigwi ya politiki simvuge ko hagati y'imigwi ya politiki hataba ibyaha oya harashobora kuba ibyaha bimwe bisa ibyaha byo mu ntambara ari igihe imigwi ya politiki y'ibiki yarwana hagati yayo ibyaha birashobora kuba mugabo rero tudufatiye kuri kahise kacu injyana zagiye ziraba mu Burundi impisi yose gushika uno munsi zama zifatiye ku bwoko novuga nti kandunduwe aho bahabaye irindwi na kabiri mwaka w'ibihumbi icyenda mirongo irindwi na kabiri hari umugambwe umwe muga abarundi baramaranye ntibarabaye yuko hari abanyepolitike oya namba baraba ubwoko bumva ko gushyiraho uwo mugwi bakavuga ko abawugize ahanini boba abahutu n'abatutsi bafatiye kuri kahise k'u Burundi amabi uko yagiye arakurikirana kandi amategeko burya yamashyiraho yamajyaho afatiye kuri kahise hamwe na kubu n'ibishobora gushyika kuko abahutu n'abatutsi bariho mu Burundi kandi bazokwamaho
murakoze cyane Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuko turaganira ku bijanye naho mu ndwi heze n'amashinga mateka y'u Burundi yemeje ijana ku ijana integuro y'itegeko rizoshiraho umugwi wo kugwanya ihonyabwoko n'amabi akogwa mu ntambara mu gihugu tukaba turi kumwe n'abatumire babiri turi kumwe n'umushingantahe Aloise batungwa nayo akaba ari arongoye ishirahamwe AMPC gira ubuntu gihweza rikana raba kahise k'igihugu ku bijanye n'amabi yagiye araba mu gihugu turi kumwe kandi n'umushingantahe Terence Mushano umunyamabanga w'ishirahamwe AC Genocide kino ni ikiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika tugurure amatelefone tuje ku murongo nabo nyine tubakanya kugira icyo bashikirije kuri iki kibazo duhere kuwitwa Ishimwe uraho neza
alo ndakomeye
uraho neza kibazo cyangwa ego kibazo cyangwa icyumviye
ugambe nagomba nkenguruke ku mugambi uheko utogwa n'abashinga mateka ni umugambi ejo mu gihe cyiza nabona yuko nk'igihe kujyanye n'umutekano cyangwa kujyanye n'intego kuko ari rwo rurembo banyagihugu nanjye gushima ukubona bararitoye hanyuma nkumvira nkabaza nti uwo mugwi none uzotangira gukora guhera ryari ko ni ibintu dukeneye ko bijya mu ngiro hanyuma bagakinga ayo mabi nyine ama ikindi kibazo ni gute bijo bajogira na raporo bakatweka ati ibinyuje twashitse ko ibyo twashoboye gushika ko iyo nagomba kubaza cyane
gutegereza muri makingira gaje kwishisha kibazo kumbure n'abatumire bacu baragira ico bongeye ko iritegeko ryaremeje integuro y'iritegeko ryaremejwe mu namashinga mateka ariko riracafise inzego zigiye guzocamwo mbere yuko gyemezwa neza na neza n'umukuru w'igihugu izoca mu nama nkinguza amateka gucyo hama babandanye baritegura ariko baremeje integuro y'iryo tegeko reka twakire mukumbure wundi munywanyi w'ishuri rya Amerika mbere yo kuduha karyo abatumire twakire Jean de Dieu uratwumva Jean de Dieu
yego ndabumva na mahoro namwe
mahoro neza
yego hanyuma naje mbanje gukenguruka nshimira uwo mugwi abashinga amateka ukuntu biyumviye gutora uwo mugwi ariko ndafita amakenga cyane nashaka kubaza ko uwo mugwi nashaka cyane uzobugiyeho ko uzoba urusha inkomezi cyangwa naho ingufu igisirikare cyangwa igipolisi kuko kenshi na kenshi burya ihonyabwoko ribaye usanga abantu ababyifata nk'ubwambere na mbere abantu ubwambere na mbere usanga igisirikare n'igipolisi aricyo bagira ari usanga babyifashemo nabi none uwo mugwi uzoba urusha inkomezi cyangwa ingufu igisirikare n'igipolisi cyangwa cyane
ikibazo gitoroshye ariko reka kumbure turagerageza kugiha abatumire bacishure umushinga nahe duhere kuri mwebwe umushinga nahe Terence Mushano ishimwe asa n'uwifuza yuko iri tegeko ryotogwa vuba umugwi ugatangura gukora kuri mwebwe kumbure bizofata akanya mbere yuko igemezwa neza na neza ngo batangure gukora ariko kuri icyo kibazo nyene kuri mwebwe muri uwo mugwi mubona wokora gute mu bijanye n'ukuntu wokora kugira ngo ugerageze gufasha mu mutati y'igihugu muri aka kanya hama n'ikibazo kumbure cha Jean de Dieu naco nyene mugerageza gucishura cerekeye inkomezi uwo mugwi ufise ugeranyije n'igipolisi cyangwa igisirikare kuri we niko yabaze
murakoze ndabashimiye abo baheze kubaza ibibazo byabo mbona bavuze batanze bafite ibibazo ahubwo batangurira gukora muwe mwabishuye ko bwa mbere inama nshinga amateka ariko yanyu nkeneza amateka zobitenguza ayo mukuru w'ibibazo akamishyira ko mukora niho ngira ngo nizose bitangura gukora raporo yoyo azohora batanga raporo bayiha umukuru w'igihugu kandi umukuru w'igihugu niwe azohora baha raporo
mugerageze kuduza ijwi gato umushinga nahe Mushano
umukuru w'igihugu niwe uwo mugwi uzohora uha raporo hanyuma wokora gute rero bwa mbere ho kugira ukore neza woba wo nyene umeze neza kijya bita composition woba ari umugwi urimwo abashinga ntahe bamize akabuye k'abagabo ukabamwo abapfaso n'ibiteka ukabamwo abo bantu naho bavuga ngo niza abahutu n'abatutsi mugenda yavuze ngo ntizari z'imigambwe ibyo ari byo byose turi mu Burundi turabibona ibibazo by'u Burundi byarabaye harabaye ibyo abahutu n'abatutsi harabaye ibya parike hutu harabaye ibyo bahagira FNL parike hutu harabaye ibindi mbere yuko n'imigambwe yemezwa ibyo byose rero byabaye ari uko hariho akariganga muvugo mu bantu bitwa ko bize bateye imbere abantu barebe babigira n'abapfutse gusa abantu bapfutse gusa cyangwa abanyagihugu gusa abahutu n'abatutsi abapfutse gusa n'abantu bari muri iyo migambwe kugaba badahuje ibyiyumviro na gato baca rero bitwaje ikivunga cy'ubwoko kugaba ubwo bwoko batanabagize ngo bubatume rero twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe biradutera amakenga ngene wokora uzokora gute ese tuza ko wokora neza mugakubwira ukore neza uzoba wagiyeho umugwi umeze neza ese tuzobategera ku kibi
ku bijyanye n'inkomezi avuga ati uwo mugwi wogira ku gipolisi n'igisirikare
ubwa mbere hoho igipolisi n'igisoda ni inzego z'igihugu hari inzego z'igihugu rero icyo umukuru w'igihugu na leta bazokoresha izo nzego nibyo bizokora nibyo bikora ku buryo twebwe icyo tuba turindiriye ari uko hajyaho leta nziza agacajyaho inama nshingamateka nziza inama nkenguzamateka nziza agaca bashyiraho izo nzego z'igisoda n'igipolisi nziza politiki itegerezwa abayisoda n'abapolisi bakoreshwa na leta.
Murakoze cyane. Tuhindukiye kuri mwebwe mushinga ntahe Aloise batungwa nayo. Mushinga ntahe mushama yishuye ku bijyanye na ryari uwo mugwi wotangura, ni nyuma yaho umukuru w'igihugu azowemeza, ariko ku kibazo cerekeye uko uwo mugwi wokora mwe mu bivuga kwiki.
Reka maze mvuge ko uwo mugwi abantu tubimenye tubimenyere nk'uko ibwirizashingiro bivuga mu itegeko ryayo amajana 74 n'umugwi mpanuzwa jambo umugwi zofata ingingo aho kumbura ingingo nishi ikibazo cya kabiri cy'abagiye na jandogiye avuga ati nguvu zawo n'umugwi mpanuzwa jambo cyo kimwe n'ijya mugwi ni nako si umugwi ndetse n'inama
kuko
ari n'inama n'inama y'igihugu igejwe gukinga gukinga ibibi biho nyabwoko byakozwe mu ngwano kandi bigakorerwa ikiremwa muntu urumva yo n'inama mpanuzwa jambo inama izofata ingingo kuko hariho izindi nzego zifata ingingo zo guhana icyo ni cya mbere. Hanyuma ku makenga kumbure bavuga bati iyo nama mpanuzwa jambo izotanga raporo byanditse ko iteza gutanga raporo ahantu novuga hane itanga raporo ku rwego rw'umukuru w'igihugu igatanga raporo muri leta ni ukuvuga guverinema igatanga raporo mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka. Murumva ko abo bantu bose bateza kuraba iyo raporo bakavuga bati twebwe raporo twayisomye twasanze ariyo cyangwa twasanze ariyo amakenga bakisigura kugira ngo ibe raporo yemejwe n'izo nzego. Murumva ko ni inzego zitandukanye ziserukira n'ubwo ntigiserukira abanyagihugu. Ikibazo cyo kuvuga aho izotangurira gukorera mu mashami ya kirisiye ntacyo nugaruka ko ariko tumenye ko uwo mugwi wo gukinga ihonyabwoko n'ibyo bindi byaha nako iyo nama pana umugwi nimwe mu bisata bigejwe gukora icyo gikorwa wanashaka hari ibindi bisata bisanzwe bigejwe gukora ibyo bikorwa ni nka sentare ziri mu Burundi zirahana ibyo byaha. Aha rero hari ikibazo yabagize Ishimwe yavuze ati mbega uwo mugwi uzotangura gukora ku byaha ibihe. Hariho rero icyo twari dukwiye kuraba uwo mugwi utandukanye n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi. Uyu si umugwi ujye kuraba ibyaha byakozwe, byanditswe ko ari umugwi ukinga. Gukinga rero bisigura gutangira ikintu ntikibe, ni ukuvuga ko ari umugwi uzotuma Abarundi batazosubira kujya mu byaha by'ihonyabwoko, mu byaha by'agahomeranwa, mu byaha bihohotera agati y'akazina muntu. Si umugwi uje kwiga no guhana ibyaha byabaye, oya haba namba, hariho iyindi migwi igeze gukora icyo gikorwa.
Kuri ibyo nyine ku bajyanye no gukinga, icyo bimwe mu byo bakora mu kugira ngo bakinge ayo mabi ni nk'ibihe kuri mwebwe?
Bimwe mu byo bakora bavuga ko uwo mugwi uzoraba ukuntu Abarundi bagenda baratera imbere, kugira ngo barabe ko uwo mugwi urabe ko hari ibimenyetso by'uko hashobora kwaduka ibyo cyangwa hirya y'ihonyabwoko babitange ko raporo. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri bavuga bati ni ugukinga no guhonya burundu no kurwanya burundu ibyaha ibikorwa bijyanye n'ihonyabwoko n'ibyaha by'agahomeranwa n'ibyaha byo mu ntambara. Hanyuma icya gatatu bakavuga bati uwo mugwi uzoza uratanga intumbero, mu byo neza ni ugutanga intumbero kugira ngo izindi nzego zishobore kurwanya umugendo mubi wiraye hano mu Burundi ujyanye no kudahanabira n'ibyo byanditse. Hanyuma bakavuga bati uzotuma kandi uhimiriza gushyiraho izindi nzego, no vuga
mpuza makungu niba byaje muri aka karere k'ibihugu bigari kugira ngo nabo bashobore gukorera hamwe no kuvuga hagati y'umugwi ukora ibintu bibi mu Rwanda muri Congo muri Tanzania n'ahandi kugira ngo bashobore kugwaniriza hamwe ibyo byaha by'agahomera bunwa hanyuma ngo bafasha Abarundi kugira urunani rw'intamenwa uhuriyemo n'abahutu n'abatutsi kugira ngo bashobore kwirinda no kugwanya ibyaha hamwe n'ibyo nibyo bintu bikomakomeye uwo mugwi uzowugejwe n'ibisumugwi ugejwe guhana
kuri ibyo nyine bijanye no gukinga ayo mabi kumbure turagaruka mu kanya twongere tubabaze ku kintu gihambaye mushinga nahe mushano yavuze cerekeye abitwaza ubwoko mu gukora amabi amwamwe n'ukuntu kumbure bashobora guteshwa muri uwo mugambi kugerageza kujinama kuvyokogwa ariko reka tubandanye ku murongo tubandanye duha ijambo abanyamanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene tubandanyirize kuri Eric Eric uratwumva
Yabumba cyane.
Amahoro neza. Ikibazo cyangwa icyumvira kuri iki kibazo Eric?
Amahoro cyane. Nenda mukwiza batumire.
Barakumva.
Ngera mukwiza cyane. Bwana Terence Mushana.
Barakumva.
Yaje cyane cya mbere. Ndashaka nimba ari ku murongo. Anyishyure direct kugira ngo ndamubaze ibikurikira.
Majambo make. Duga ku ijambo.
Nashaka ndamubaze nimba ari muhutu cyangwa umututsi.
Niyashima kukwishyura kwishyura bandanya.
Yego. Amanage ndamubaze ku bijyanye n'ishyirahamwe ryiwe ari umunyamabanga mukuru waryo bibajya kugira ishinga ishyirahamwe rijyanye ihonyabwoko ni uko yari yabonye ko habayeho ihonyabwoko cyangwa habayeho ibimenyetso bigaragaza ko hashobora kuba ihonyabwoko ikibazo cyanjye rero ni
urakoze cyane
nimba ihonyabwoko ahaye ni bande barikoze barikoreye bande nimba nawe hari ibimenyetso byagaragaza ko hashobora kuba ihonyabwoko ni bande barikoze bagaragaza ibimenyetso byo kurikorera bande ikindi ubu naho hariko harajyaho umuzi wo kujyanya ihonyabwoko kubwiwe abona hageze ko uwo mugujyaho cyane abona ko hatari bwagere nimba hatari bwagere iryo shyirahamwe ryabo babishyizeho babona ko uwo mugi wari ukeneye nimba icyo gihe wari ukeneye kubera ko utagiye ibibazo byanjye nibyo
urakoze Eric reka duha akagihe umushinga nahe Terence Mushana abanza kwishyura mbere ko tubandanya umushinga nahe Mushana uduga ku ijambo
ndumva kane nyine kene kumenya ubwoko bwanjye je ni azako bitateye isoni icya mbere cyo kiyo mu yandi murundi kandi ni ubwoko bw'abantu bishimira adafata igicumuro twakoze ikindi ishyirahamwe ryavutse mu tariki 19 mu kwezi k'umunani uyu 1994 nyuma y'iho nyabwoko iyo habaye n'umuntu w'ubusohozi uri sona onu ukabona yuko habaye ibisaye nabyiho nyabwoko Burundi byakorewe abatutsi n'abahutu batemera ibyo nyabwoko byari byakozwe na polisi nawe mwene wacu yamuze mu ndimi za muntu yirinda
ushinga nawe mushana umwe ko muvuga ibintu bihambaye tubasabe mwongereze ijwi twumve neza
ishyirahamwe ase jenoside kirimo ko ryavutse ku itariki 19 mu kwezi k'umunani mu 1997 miss mikeya izo bitije imyaka 20 yavutse inyuma y'iho nyabwoko byemejwe n'isohoza ryakozwe n'intumwa za onu ni 1996 igatanga raporo y'uko habayeho nyabwoko ry'abatutsi n'abahutu batari bemeye gukora icyaha cy'iho nyabwoko kandi igatangirizwa Frodebu naho mwene wacu Aloyiza ariko aravuga ngo izi mijambwe ntibivuga ega ubwo bwoko buri no mu mijambwe niyo buri hanyuma nibaza yuko ibyo ari ikibazo cya gatatu
Mbuka ibi nivijanya nibi menyezi.
Mbuka ugeze. Si na mama nukwa zambari wa mbuka ugeze. Kuchaho sangu wawarego. Kurengi sengira na wawarego wawarengi rai. Ejizwe goni nyeshu kitege kani zwe na masezira no ya rusha. Mugabu kige zizija. Kandi nuhu ujo zizija ho. Nuhu na huwa riko wazishkira. Nijiri ho ziwa sezere. Ziwa semgei. Nukuri ataru kukoweresha. Hane wala buka nga nabo nyo muna muli hili kwa buka wati. Kote ziru uzo wali muli umugi. Hane uzwa zambo. Kufu kwa nyonya gofo nukulisi. Kufu kwa umuna kwa nyo wali muli reta. Muna masinga mateke taina mangengi za mateke. Kwa sawa yu kwa nyo wigeze kija muli reta. Nyo wigeze kija muna masinga mateke. Nyo wigeze kija muna mangengi za mateke. Ato siwiramu, ato jamu. Kwa hali avotu wona. Ura iwi mbida shimi shise mwindi mbidi wa madhe kusirao kani wari waje wadza mwiri
mwakoze chani mwakoze chani mshinga nae mshano mshinga nae watungwa nae ni ashima kugirisho ngeko tulamuha kajyo mkanya liku reka tuwanda nye tuwakiri na inoson uratuko umfa
kwa umfa
duga kujambo masega nda makeke wazo chani chi umvi
Iyo nona ikihugu kuwela mbubu mbamona hale amaho umuhi ito oche umufata wabishikirize umutuenga nati umuhi wana haka aliko akile atembaza ze hize kuchare yuko age yuko yote ukingi ya wanya kihugu hama natu tukirele umaho chumcho kiwato chenda lefisi.
Urakoze no sare kongerageje gukosora gato usiguye ibijanye n'ivyo umugwi CVR ujejwe gukora mu bijanye no guhana canke gutohoza abakoze amabi uno mugwi nkuko abatumire bacu bagerageje gusigura ni inama y'igihugu kumbure inama mpanuzwa jambo ubijanye no gukinga amabi yihonya bwoko n'ibyaha byo mu ntambara tu haya kajambo akanya mushinga nahe Aloise batungwa nayo kugira ico mushikirije ku bibazo n'ivyumviro vya Eric na Innocent jambo ni kwao
Ivyo bibazo yabari ni bibazo bikomeye nta gushikura munsi nta gwego no vuga nti rugejwe guhana rufikiye ubasha no vuga ugwego kw'ubutungane ruravuga ijambo ritomoye ku mazi yagiye arabahana mu Burundi mugabo hariho abashakashatsi abagiye barandika ibitabo aho berekana amabi yagera ba hano mu Burundi aho nuvuga ko ari umwe mu mwanditsi wa mbere hano mu Burundi yitwa Ngayimpenda Evariste yanditse igitabo mu 2004 aho yerekanye ko 72 habaye ihonya bwoko by'abatutsi hakaba n'undi mwanditsi yitwa Jean-Pierre Chrétien afabikanije n'uwitwa Jean-François Dupatie nabo nyene bagaca bandika igitabo cyasohotse mu 2007 bagaca bavuga ko 2002 habaye ihonya bwoko ry'abahutu bakerekana n'ibiti biri by'abahutu bo barahashyize ubuzima bakavuga bati ni hagati y'2015 n'2050 bakabura kwa batu nchiwa shawa kwa wala kuchuwe alibi humbi na majanatanu nili humbi itanu nga ime mbana wakabuga kwa aba nchiwa shawa kwa wala kuchuwe alibi humbi shika ijana na chumi mba kwa ikeni chambele kuhindi na kawiri hili chena na gata sunaho mbuku ya vibuze haliho umugui mbuchana gata natu walungi chukini shama mbuta makungu ni kutoho jizawa ya mwurundi baraheza baravuga bati turaje ibintu byabaye gushika neza na neza mu mwaka w'1991 amajana mu ntango z'umwaka w'1994 harabaye ibintu byerekana ko ashobora kuba harabaye ihonya bwoko by'abatutsi ariko bagacabungira ko rero bakavuga bati ijyagiye irakurikira naho tutaronse neza batatwemereye neza kujya mu misozi hagati hari ibyerekana ko igisata cy'u Burundi nacyo cyateguye kandi gishyira mu ngiro ubunyabwo kujya abatutsi icyo cyegeranyo rero gushyika uno munsi nikigera cyemezwa n'inama mpuzamakungu ya ONU igejeje umutekano ndetse usibye inyuma hari n'ikindi cyegeranyo cy'inama mpuzamakungu cyitiwe uwitwa Benjamin Whitaker cyasohotse mu mwaka w'1986 nacyo cyemeza ko habayeho nyabwoko ry'abahutu 2002 mugari ibyo byegeranyo ko ari bibiri nta na kimwe inama mpuzamakungu igeze umutekano yigeze yemera mwumve ko ibintu ahandiko ndagerageza kumwishyura avuga ati mbega ihonyabwoko ryagiriwe bande ryagize bande aho nafashe ibimaze kwandikwa nawe ahegeye itoreremo mbwa gushyika ubu haba ubutungane bw'u Burundi haba ubutungane mpuzamakungu nta bantu na bamwe barigera bavuga ibintu byabaye mu Burundi 1992, 1995, 1991, 1995, 1996 nta bantu nabo barigera bemeza ibintu byabaye ibyo ari byo urumva ko nta ngingo z'ubucamanza zirasohoka ukuye abo bantu b'abashakashatsi baheza bakandika ibintu bashyize ahabona nk'ibyo ku kubabwira urumva ko ni ikibazo kumbure kitoroshye kandi kumbure uwo mugwi nako iyo nama mpanuzajambo ya iriko irashyirwaho kuko bagiye gushyiraho itegeko rizo yigenga biri mu byo izoraba kuko mu ngingo ishyira ya nyuma agace gashyira ka nyuma mu byo izokora bavuga ko uwo mugwi iyo nama nako izotanga ibyimbiro bijyanye na politike n'ingingo byo gusubiza agateka abacitse ku icumu ni ukuvuga abacitse ku icumu y'ihonyabwoko abacitse ku icumu ibyaha bikorwa mu ntambara abashyize ku icumu ibyaha bihohotera hagati y'akagira muntu ni ukuvuga ko ikintu nyamukuru cya mbere tuzobanza kumenya mbega abo bantu ni bande mbega bacitse ku icumu ry'ihonyabwoko yajyari kuko urumva niba hari ihonyabwoko rimwe aho twaduhiriwe niba habaye amahonyabwoko menshi niba habaye ibyaha by'agahomeranwa ku myaka igiye atandukana aho murumva ko habanza kumenyekana ibyo byaha igihe byabereye nabo bacitse ku icumu n'abajyari numva ko intambwe iracyayindende kandi igikorwa kiriho cyoroshye kuko kirabwa n'inzego nyinshi hano mu Burundi kandi ibyo byose ikibazo kitari kitoroshye
ni igikorwa kitoroshye na gato nk'uko mwese batumire mwabivuze mushinga nta mushana nawe nyine yari yasiguye zimwe mu maraporo zagiye zirasohoka zerekana ihonyabwoko zagiriwe abahutu n'abatutsi n'amaraporo menshi yagiye arasohoka tugarutse kuri cyo nyine cerekeye amaraporo muri imisi tuje kuri mwebwe mushinga na Etance Mushano kuba nkishira hamwe FIDH risa n'iri kitakivuga ijambo ihonyabwoko mu maraporo yayo ku gihugu cy'u Burundi byo babisigura ko batacemera ko ico kintu kiriko kirategurwa cyane ko kitakishobotse mu Burundi
ndona ndego kuba ko ari sobo kacyaye ni sobo kuyo ifatya Burundi aho nyabwoko bya mbere byabaye 1965 bya kabiri bya 1970 Burundi ni cyo ndongo munani numuna ndo gusinda na gasa n'ubu murabona ubu asa ugeze n'abagabo bijyari ho nyabwoko abantu bara ingana zaraganda kuri n'ubu ubwo kuba ngo ndi zoshobo yo twagize n'ibintu n'abandi cyangwa n'abandi amwe bizo bangu ko mushinga ndi ntara hagati ya izi zo twa tuta tuti ash mu gaba yeze hamwe ko twa izo bari gacariwa twase gukina mu bari tagura n'abari ko nimwe gato rero ansi ash niaba itabivuga kenshi arabarafata kuri bijya yavuye cyo ni kindi nacho ebye iyo bariko baravuga ingene byagenze n'abyandika n'abatakiretse turareje gutana ku mwikoma ebye leta n'isabe haje umugwi mpuzamakungu usohoze ibyo byaha byose abazokwagira bagire abazokwera bera
urakoze cyane katubandanye ku murongo duha abandi banywanye ijwi rya Amerika karyo kuri cyo kibazo cyinyene mushinga nahe batungwa nayo ni washima kucongera ku cyo kivuze ko mukanya turaguha karyo Elia uratwumva ikibazo cyangwa icyumviye
Ekome ndaguhaye mwiriwe Oriane
mwiriwe neza Elia
amahoro
amahoro neza
Eko nari mfite ikiyumvira kuri iki kiganiro na impande y'iradiyo numviriza
ni byiza cyane
none ko tubona ubunye twari dusigaye tukama tukasinzira ama nk'umuntu apfuye ruguru naho bwo babwije agiye nko mu yindi ntara canke amanutse ino ibujumbura akabashika atangorane hama nya umukuru w'igihugu nawe nyakubaha Petero Nkurunziza akaba yarafuze yuko n'intambara isanzwe itazosubira kandi tukaba tujyama tukasinzira iryo honyabwoko ryotangurira ryohera kuri bahande nimba babona bo ritangura bo bokinga hakiri kare ikiyumviro cyari cyo cyonyine murakoze kumva umwanya ku ijwi rya Amerika ndabashimiye Imana ibahezagiye
murakoze cyane Eliya gushima murakoze nkuko twari ko turabivuga uno mugwi nawe nkuko bivuze ujejwe gukinga ayo mabi katubandanye twakire na Adela Adela uratwumva
nawumva cyane
hari induru nyinshi aho uri sinzi ko ari umuyaga gerageza uhagarare hano hamwe mu masegonda make
kuri cyo kiganiro muri ko mukirisha intererano yanze no kuvuga ngo bo umuntu ariko ategura ibyo by'umunyako bushobozi bindi nibaza ko ari kiremwa cy'Imana
Alo Adela Adela telefone yawe iri kwiragorana gato kuko harimo induru nyinshi ariko tugaruke kubatumire umushinga nayo ya Louise batungwa nayo kibazo n'ivyumviro vya Elia na Adela mudugiye ku ijambo
murakoze nkuko bamwe bavuze ubwa mbere nashaka ngaruke kwa gatoya abantu ikibazo bigeze kubaza ati mbega iho nyabwoko niba ishyamwe bije yemeje guhana hagati y'akazi na muntu FDH bica kivuga iho nyabwoko no kuvuga ko bitagishoboka cyangwa ibyo bari tayikoreye ategurwa kimwe nagira mvuge biragoye mu gihugu iyo umuntu nubwo ntitutamenyereye kumenya ibintu by'amategeko umuntu yabuze abantu mu muryango barenga babiri batatu batanu mu muryango umwe niwe avuga ati niho nyabwoko kuko niwe ariko barahonya mugabo iho nyabwoko rikaba rifise nubwo nti ikiguro yaryo ku rwego nubwo bw'ubwoko atari ku rwego rw'umuryango aho rero tugiye kuraba agenda afise ibintu ibimenyetso umunani byerekana ko iho nyabwoko rishobora kuba ariko riraba ariko yategurwa ahantu kuko iho nyabwoko ntiriba uwo munsi oya riheze cyangwa ngo ribandanye oya iho nyabwoko yategurwa ni ibimenyetso y'umunani ugiye kuraba hano mu Burundi muri ibyo bimenyetso umunani nukuri twovuga nukuri ntitwihishanye muri ibyo bimenyetso umunani ugarukira ku kimenyetso novuga nti cya kabiri mu kigute ikimenyetso cya mbere n'ikimenyetso kivuga kiti abantu bajya mu migi imigi irahari abahutu n'abatutsi barahari ibyo n'ibintu bisanzwe kandi bizokwamaho ikimenyetso cya kabiri bavuga bati iyo migi iyo hari ibihe bidasanzwe batangwa gutana ku mwikomo ngo byagize n'abanaka mbese n'abanaka ibyo mu Burundi twarabibonye ko byahabaye mugabo gushika uno munsi cyane kuvuga uno munsi giye kuraba nta bintu kuko ni ntambwe ya gatatu baca batangwa gutukana bavuga bati bajya n'inzoka bajya n'ibikere n'ibiki uno munsi kiretse ntabeshe nta bintu nta mugwi ndumva uvuga uti abahutu n'ibikoko cyangwa abatutsi n'inzoka cyangwa n'ibiki byarabaye muri kahise nubwo nta bihari muti iryo honyabwoko mu Burundi birashoboka niba adakwinyishyu iri mu nteguro y'iryo tegeko inyishu iri muri iryo tegeko kubera iki iryo tegeko rigenga iyo nama bagita ko ni inama ijejwe gukinga gukinga rero ukinga ikintu gishobora kuza gushikira iyo umuntu ariko arasakara inzu muki aba ariko asakara kugira ngo imvura ntizo munyagire ni ukuvuga ko imvura izoshobora kuza rero niba bashyizeho inama izokinga igero kinga iho nyabwoko nuko babona ko muri kamere k'abantu nshobora kuvuga ngo iki kintu cyarabaye cyo kagisiye kuba oyaba namba n'ibindi bishoboka ko rizoshobora kuba mugabo n'icyo gituma cyashyaho iyo nama kugira ngo izokwa migazwe yiga ku munsi ko bya bimenyetso munani nawe ntagiye kuvuga ko nibirebire baraba bati mbega Burundi bugeze ku bimenyetso bimeze gute mbega ibimenyetso biratwereka ko mu minsi hashobora kuva iyo nyabwoko bagaca batanga raporo muri leta ku mukuru w'igihugu mu nama nkengamateka mu nama nkengamateka bagaca bavuga rero bagaca babikinga aho nayo yageze kuja kwita ikibazo ku kindi nacyo bashikirije Eliya yashikirije
we yavuga ati bararyama Eliya yavuze
ikindiro
yashikirije icyumviro ahanini yavuga ati turaryama tugasinzira ati ntabona kuri we habiho nyabwoko mwagerageje gusigura yuko hobanza kuba ibyo bimenyetso munani kaduha kagiye umushinga nahe mushano imbere yuko tuje kumutumira kurikira mushinga nahe mushano akajambo nika kugerageza mu majambo make tuko turaje kumusozo w'ikiganiro murakoze
n'abwo n'uko mugenza ndamije aje kuvuga ko umuguje gusinga umuntu akinga ikintu gishoboka murumva rero yuko twebwe ntawo tubaza ngo ntibizoshoboka cyane cyane mubona iyo myaka ingene yagiye iraha uko baba bakurikirana bamengana agahengwe muga bigasubira akabyuka ikindi twebwe hariho mu ntangamarara mu ijambo ry'intangamarara umukuru w'inama nshingamateka yishyura umushingamateka bazijya nino Fabiane yamubariye ngo ntafatire kuri egisitisi n'uye Aloyizi abuze nk'umuntu abuze babiri batatu ngo siho nyabwoko mu ngwano y'isi yose isoko niyo siho nyabwoko muga ingwano ya mbere yahereye ku munyeshuri w'umuserbe isirasikira ibyo bintu rero byose by'isiho nyabwoko bigiye nka byaha by'agahomeramunwa ibyaha byo mu ntambara ibyo bintu uyo mugura risinga mugabo umwiza umva ibwami ubakira hose ibyo uko bizogenda bazowushyiraho nabo azoshyiraho abantu b'intungane niyo kandi abantu baguze akabuye k'abagabo atari ba bandi batamika ijambo cyangwa barisha bafataga bumvira mu gihugu kumufunga
murakoze cyane mushinga nahe mushano cyuko turaje kumusozo w'ikiganiro nkuko nayo babwiye mwakoze cyane rwose mwempi ko namwitaziye kino kiganiro nkora mutima ku muri ako karere k'ibiyaga binini ku kibazo cya genocide genocide ishobora kuba genocide zabaye ni ikibazo kibandanya kuvugwa cyane 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 muri ako karere kandi turabashimiye cyane rwose ko namwafashe aka kanya mukaza kuganira natwe twibutse ko twari turi kumwe n'umushinga nahe Aloise batungwa nayo umushinga nahe Aloise batungwa nayo akaba serukira ishyirahamwe amapesi gira ubuntu amushinga na Terence mushana na wagaserukira ishyirahamwe ase genocide amashyirahamwe yose yarihweza kahise k'igihugu cy'u Burundi n'amabi yagiye arakogwa n'ibijyanye na genocide ndashimiye rero mwe mwese mwaduteze amatwi hano ku Radio Ijwi rya Amerika reka mpaye amasegonda make cyane abatumire bacu niyo bafite akajambo kanyuma bashikiriza duhere kuri mwe mushinga nahe Aloise
ikambena nuko umushanaro ntahura sinavuge ngo hi apfuye umuntu umwe cyangwa babiri oya umuntu umwe gusa apfuye ahowe ko ari umuhutu niho nyabwoko kuko byateguwe cyangwa ahowe ko ari umututsi niho nyabwoko mugabo navuze nti umuntu iyo apfuye batamwagiriza icyo kintu cy'ubwoko nibyo bijyamo biba muri Amerika cyangwa ikindi rero nagomba kuvuga nuko naho bariko leta bariko barabikora bashyiraho iyo nama basegura amategeko ibintu nk'ibyo ni byiza ko byoca mu banyagihugu bakagisha inama abanyagihugu umushyikirangange w'intwaro hagati yari kubanza akabwira ababura amatara abasantiri bakagirisha inama bakaronka ibyiyumviro bati mbega ibyo bintu byogenda gute abavuga muri uwo mugi byogenda gute kugira ngo kibe ikintu cy'abanyagihugu n'abashinga amategeko adukerukira
yego namwe mushinga nta Terence akajambo kanyuma amasegonda make
nagira nsabe abantu bose b'abarundi kandi umuntu azosubira kwigisha inyigisho y'ibonyabwoko kandi uzosubira gutota ategura akongera agashyira mu mirongo iriho nyabwoko hari n'akajambo k'ugukumira
Murakoze cyane gose mushinkanahe Terence Mushano namwebwe mushinkanahe Aloise batungwa nayo namwebwe batumire mwese mwashikirije ibazo n'ivyumviro turabashimiye nabafashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuma Kalalali Masinda gushimiye mwari kumwe na Oriane Tangishaka naho butaho.